Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Hajo inzamba gateka kawe muriko murakurikira ndabahaye ikaze murano makuru twatigure kubashikiriza turi ku munsi wa gatano igerekezo rya 14 gitugutu umwaka wa 2022 amakuru twabateguriye kwashikiriza agizwe n'ingingo nkuru nkuru uzikurikira imyaka 5 irarenza abasirikare b'u Burundi bataroswa ibikoresho bya gisirikare birimo imyambaro y'impuzu basaba ibiro bikuru by'intwara miheto kuroswa ivyo bikoresho no guhabwa umushahara ubereye muraza kubyumva murano makuru inkwazangabo iri kumwe n'abandi bantu babiri barahagaritswe kuva kuri uyu wa kane mu ntara ya Kayanza bagirizwa kuba barafashije umukenyezi gutoroka gasho uwo mukenyezi aheraniye amafaranga barimye bikawa bo muri komine ya Butaganzwa Naye mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania yamenyesheje icese ko impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania zitegerezwa gutahukanwa mu gihugu cyazo z'ivyanka canke z'ibikunda uwo akaba yabishikirije mu nama iri kibera i Geneve mu Swisse muraza kuvyumva murano makuru mu kanya duca tubabwira idonido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, inzamba, akaburungu, org.
Dasuwe kuwa ikaze murano makuru, huko nari mejeje kuyabwira, impunzi z'Abarundi, zahungiye mu gihugu cya Tanzania, zitegerezwa gutahukanwa mu gihugu cyazo, zashyikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, wo mu gihugu cya Tanzania, mu nama igira 23 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, iraba iby'impunzi iriko ibera i Geneve mu gihugu cy'u Swisse inama yatanguye ku munsi wa kabiri kaza gusozerwa uyu munsi wa gatanu avuga ko ivyo byumvikanywe n'impande zitatu arizo igihugu cy'u Burundi Tanzania n'igisata giserukira HCR muri Tanzania ivyo bikaba vyamirizwa rero n'urunani rw'amashirahamwe haranira agateka kazina muntu na kimpunzi ziri mu makambi CBDHVK ubwo runani ruvuga ko hataragera ko impunzi zitahukanwa ku nguvu kuko agateka kazi na muntu mu Burundi kaguma gahungabana ni nkuru ya Pierre Gahungu
uwo mushikiranganji Hamadan Masauli yamenyesheje muri iyo nama ko hamaze kuba umwumvikano hagati y'igihugu cy'u Burundi n'icya Tanzania hamwe n'igisata cya ONU kijejwe impunzi HCR izo mpande zose uko ari zitatu ngo zirahuriza ku itahukanwa ry'impunzi z'abarundi tumwumvirize
izo mpunzi ziri kiruma zitegereje gutahukanwa baramaze kubimenyesha n'amakungu mu by'ukuri umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi barawumvikanye n'impande zitatu ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi igihugu cya Tanzania hamwe n'igicapa kijejwe impunzi HCR
ariko rero mu runani rw'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu na k'impunzi ziba mu makambi CBDHVK barateri ivyatsi ivyo vyashikirijwe Leopold Sharangabo icegera c'uburongo y'u runani avuga ko harimwo ibihushane hagati y'ivyashikirijwe n'ivyibonekeza ku mpunzi agasaba nyabona makungu kubandanya afasha impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu nawe nyene tumukurikire
imvugo tubonamwo ibihushane byinshi kuko aravuga ko igihugu bikwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu mu Burundi bisubire ku murongo ibintu mu Burundi bisubire kumira neza bivuze ko kubwiwe nabona ko mu Burundi ibintu bitameze neza ariko ku rundi ruhande ubushikiranganje arongoye buca gutegeka impunzi buca bubura buzi impunzi bazitegeka gutaha bakabatahukana ku nguvu babwira ko ibintu byose mu Burundi bimeze neza urumva ni imvugo ubona ko zihushanye ikindi arasaba makungu kufasha igihugu cya Tanzania kugira ngo gitahukane impunzi kuko izishakiye ariko siko bimeze impunzi muri Tanzania ntizitahuka kuko zibishatse impunzi ziragirwa nabi zirapakirwa imiduga barazishyira ko amakosa yari yose kugira ngo bace bataha igihano muri Tanzania uyu munsi ku mpunzi ni ukuzitahukana ariya mpamvu rero twebwe muri CBDHVK dusaba ubwa mbere leta ya Tanzania kureka impunzi nyine kihitiramwo ibijanye no gutaha akaba ariyo ifata inyingo yo gutaha canye nibibona byukuri ko itagishoboye gufasha impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu igasaba ahubwo amakungu kugira ngo izo mpunzi zivanweho zijanwe handi zishobora kuronka amahoro n'umutekano mu bihugu bashobora kwakirwa neza turasaba kandi rero no ntaye makungu nyene cacane biciye mu ishyirahamwe HCR ko bandanye bashyigikira impunzi z'abarundi kugira ngo ibijanye no gutahukanwa bibe ari ibintu by'ukuri biboneka ko ari ugutahukanwa ku bushake ahubwo atari gutahukanwa ku nguvu kandi banafasha kugira ngo naho muri Tanzania impunzi zihagire amahoro n'umutekano.
Twibutse ko impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania atagahingwe zigeze zironka kuva mu 2015 kuko hakoreshejwe uburyo butandukanye kugira ngo zitahukanwe ku gushaka canke ku nguvu. Amashyirahamwe aharanira agateka k'impunzi ntiyigeze ahengeshanya kwerekana ko hariho abishwe, abanyurujwe, abafunzwe, eka mbere hariho n'abatahukanywe ku nguvu.
Pierre Gahungu urakenuye makuru avugwa mu gisata cy'umutekano mu ntara z'Uburundi. Abasirikare b'u Burundi baridoga ko bamaze imyaka irenga 5 bataronswa ibikoresho bya gisirikare birimo imyambaro y'impuzu n'ibindi bijanye ivyo biruko mu gihe mu mategeko bategerezwa kuronswa bishasha uko haheze amezi 3 kuri bimwe kubindi amezi 6. Ikindi bavuga nuko bahembwa gashara kinica nikize bagasaba kuronswa ibyo bikoresho no guhabwa umushahara ubereye umuntu ajeje gucungera umutekano n'imbibe z'igihugu. Inkuru dushikirizwa na Josephine Johnson Nkunzimana.
Abo basirikare bavuga ko babuze imyambaro y'akazi kuva mu mwaka w'2016 igihe cyose babajije ibijanye n'iyo myambaro babwirwa ku bwato bubizanye buri mu mazi ko bishyitse bazoheza bakabironswa imyaka irenga 5 iraheze atayindi nyinshi bahabwa ku bijyanye n'imyambaro y'akazi
mu gisirikare cy'Uburundi. Ivani zihari ingenere z'imyambaro ibirato dufite hano amasogisi ubusobanukirwa ukomeye neza no kumenya kuva mu 2016 ntuheruka amakeni amasogisi ibirato kuvuga ubu akora umusirikare yamenye ko kino kadukora mu Burundi kare kare mu Rwanda bari mu ishyamba tubagigazwa yuko igeze mu mazi ibyo kuva mu 2016 nyine yewe bari yuko biri ko biraza iyo tubatakambiye abo tubagusa dufasha twarize kitwabakoreye tutuma ndetse twanikiwe tutaronka kandi yuko umusirikare aza kuronka umwambaro w'akazi mu mezi 3.
Abo basirikare bavuga ko bigoye bikiriko kuko niyo habaye amanama batabakundira kubaza ibibazo byose bibabakiye bakavuga ko intwazangabo zozo zanditse ikete zisaba kuronswa imyambaro baheza bakayironswa mu biro bijejwe ububiko bita logistique.
Ingano rero nuko ubu nya mana matugenje wa nita makozi ni morali ubu nta kibazo kibaza sura ati nita kibazo usaha kubaza kumana wa kiarakizi sengu wa kiarakizi babanda yuko ibyo bakora tuyibona mugabo ntagira ngo tubivugira ngo bishyiruke nitwa tatani yumi hangi ufizi na lafi nima twumve badushikiye imbere batugire umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi aturongoye amenye yuko ingana abasirikare bashishe ari bose atanwa avuyemo umusisi agiye kwaka ikintu muri bijejwe kutwandika cyangwa kutugaburira wewe baramuha kawe uri umuntu mutoye sa kuyandika ngo ishi ngo iyonke kubera abatabigungirako
bavuga ko ivyo biza gusongera isibe kugashahara bahembwa kitica nikize bagasaba umukuru w'igihugu kubongereza gahemba kuko hari n'abatacubahuka gushika iwabo kuramutsa imiryango niyo baronse ikiruhuko kukubura induhuro.
Josephine Johnson Nkunzimana twarondeye umuvugizi wa gisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke agica ashikirije kuri ivyo bibazo turamukena ngo ni ntambwe nziza kubona ko ubunyonyezi bwabaye mu biro bikuru bya gisirikare cy'u Burundi bwashizwe imbere y'ubutungane ivyo kabishimwa n'umusesanguzi mu bijanye na gisirikare Grace Rukindikiza asigura ko igisata kijejwe iby'imishahara mu gisirikare cyo gwiza ivyo gusuzuma uko amafaranga yakoreshejwe ivyo bita audit muri rurimi rw'Igifaransa kugira amenyekane aho ubusuma buba bwabereye muri ubwo urwego. Dukurikire Gracien Rukindikiza.
bisanzwe ibintu byabaye byo kugira ngo banyuruze amahera angana gutyo ni ibintu bitangaje bitangaje mu gisota cyane cyane ibintu byerekeye imishahara kuko imishahara hariho ibiro ibintu bita bureau de traitement BT ari byo bifite n'ama ordinateur bibakoresha neza mugabo urumva yuko baheza bagatwara amahera y'abantu baba bapfuka yuko bahari cyanke batahari batari muri gisoda bagira nk'imishahara itatumbereye ibyo novuga nuko hari abakozi bamwe bamwe mu gisoda cy'u Burundi basigaye bakurikiza gose ibyo muri Congo abakongo bane abakuru b'igisoda ni bavuze ko bafise muri Kivu abasoda bashika ibihumbi 200 ariko baragwanya M23 hanyuma bakaronka amahera kwiya abo bantu n'ibikoresho mugabo gacaba birya bakuru hanyuma Tshisekedi agiye asanga hari ibihumbi 5 gusa n'umwarumvise ko yakuye n'umukuru w'intwaza ngabo muri Congo kubera cyane cyane ibyo Burundi naho urumva yuko hari ivyo bigana kugira ngo bagwize abantu abahembe iyo mishahara nibaza yuko atari bose babakuru hariho bamwe bamwe babigize ikiza nuko baciye babahana nico mbona umuntu yoshima gose kubona barabahanye si kintu umuntu yovuga yuko cari gikikijwe na bose gikikizwa n'abantu bose n'ibyari kushoboka ko babahagarika kuko bari kubakingira ikibaba ico umuntu nibaza uyu wahanura cyane cyane nuko yosaba ko huba ibintu bya audit Odite mu gisoda ikagirwa n'ishyira hamwe ikintu kivuye hanze hanze y'igisoda kibura neza ibintu ngene bikoreshwa si ibintu by'amasokere y'igihugu usaba abanga y'igihugu y'igisoda imbwabo buraba amahera ingene akoreshwa kuko hari ibintu biri mu gipfungu nk'amahera yo muri Somali n'ibindi bararavye ivyo nibaza ko bahita bakaza kuraba nene amahera yo mu bindi
Gasiye Ruskindikiza akabari umusesanguzi mu vya gisirikare kibutse ko amafaranga ari hagati y'umuri yaridi umwe na zibiri za marundi ariyo yoba yaranyurujwe mu biro bikuru bya gisirikare cy'u Burundi amatohoza kabari karakogwa kugira amenyekane abafise uruhara muri ubwo bunyonyezi abasirikare barenga 60 nibo bapfunzwe muri iyo dosiye
Inzamba
amakuru arabandanya kuri radio Inzamba agateka kawe tuje mu gisata cy'ubutungane abantu batatu harimo n'intwaza ngabo mu gisirikare bari mu minwe y'ubutungane kuva kuri wa kane intandaro yifatwa ry'abo bantu rikaba ryaturutse ku gutoroka k'umukenyezi asanzwe aserukira ishyirahamwe Kayanza International Joy Speciality Coffee mu gihe yarazanywe mu gisagara cya Kayanza akuye mu gisagara cya Bujumbura kugira asigure icyatumye adahemba abarimyi ibikawa bashoreye ku itonorero rya Nyarurambi muri komine Butaganzwa uwo mukenyezi aracarondegwa abajejwe intwaro mu Kayanza bakavuga ko abo bantu bazorekugwa ari uko uwo mukenyezi abonetse idonidona Alice Akimana
abo bantu bafunzwe n'intwaza ngabo mu gisirikare y'ipete rya majoro rizwi ku izina rya Daniel Ntimiraneza hamwe n'abandi babiri harimo umukuru wa zone Butaganzwa muri komine Butaganzwa nyene intango ya byose n'abanyagihugu basavye guhembwa amafaranga y'ikawa asoriye mu kwezi kwa kane ku itonorero rya Nyarurambi riri muri komine ya Butaganzwa ariko Joseline Nisabwe aserukiye ishyirahamwe Kayanza International Joe Speciality Coffee akaza ariteza utunyoni niho rero abajejwe intwaro ku rwego rw'intara bagira ico kibazo cyabo bacabafata inkingo yo gufata uwo mukenyezi kugira ngo agitange ko insiguro ku munsi wa gatatu w'indwi rero yaravanywe mu gisagara cya Bujumbura azanwa mu gisagara cya Kayanza ari kumwe mu muduga n'intwaza ngabo Daniel Ntimirangeza yategerezwa kumushikiriza intwaro bageze mu Kayanza uwo mukenyezi yaciye mu ibanki imwe ashira amafaranga miliyoni 40 kuri konti yategerezwa kuyashira ko ariko akaba yasabwe gushira ko 120 kuko ariyo iyo shirahamwe ryari rifitiye abanyagihugu inyuma yaho aho iyo ntwaza ngabo yoshikirije uwo mukenyezi abategetsi ngo byategerezwa uko ari babiri baciye bazimangana hakaba inkuru zivuga ko bari baciye baje mu gisagara cya Ngozi mu gitondo cyo kuri uwa kane niho iyo ntwaza ngabo yaboneka mu gisagara cya Kayanza bamubajije iyo Joseline Nisabwe ari yishu yavuga ko yamutorotse iyo ntwaza ngabo yavuye ihagarikwa ku mutahe w'umushikiriza manza mukuru wa parake ikukira sentare isubiramo imanza Ingozi acafunganwa n'abo bandi babiri bo muri komine ya Butaganzwa harimo n'umukuru wa zone Butaganzwa uwo mukenyezi akaba akironderwa. Abajejwe intwaro bakavuga ko abo bantu batatu bose bagiye kugirwa ko amatohoza kandi ko batazorekugwa uwo mukenyezi atabonetse. Ejo nyene kwa kane hakaba ari abanyagihugu batangura guhemba amafaranga yabo muri ayo imiliyoni 40 uwo mukenyezi yari yashize mu banki.
Alice Akimana tugushimire umwana nawe w'imyaka 9 wo kumutumba Kinyota iri mu ntara ya Muyinga yarayatawe mu kazu kasugumwe n'umugabo yarajejwe indero ku ishure gisumbuye rya komine Muyinga. Uko makuru ava mu bajejwe intwaro kuri uwo mutumba abivuga uyo yagirizwa ico caha akaba ari mu minwe y'inyamiramabi kuva ku munsi wa kane mu ntumbero yo kumugira ko amatohoza. Umubyeyi w'uwo mwana yaraye ahaswe kugandagurwa agasaba inyamiramabi gukora amatohoza akwiye kugira ukekwa ko ico caha ashengezwe mu butungane. Idonido na George Nimenya.
Uwo mwana yatawe mu kazu ka sugumwe n'umugabo azi ku izina rya Silence Nzisabira ku munsi wa kane ku igenekerezo rya 13 Gitugutu uno mwaka. Akaba afise imyaka 9 akaba yoba yazize ko yari kwakinira mu rugo kwa Silence hamwe n'urundi rungane rwiwe. Ariko Silence Nzisabira yahora ari umurezi ajejwe iby'indero ku ishure ryisumbuye rya komine Muyinga akaba atanezerezwa n'uko abo bana bakinira mu rugo iwe mbere ngo akaba yaramaze kubihaniza kenshi nk'uko amakuru avaho ku mutumba Kinyota avyemeza. Abo bana ngo babonye Silence Nzisabira batunzwe nayo bameze, ariko umwana umwe mu bariko barakinira muri urwo rugo yaramufashe ngo aramukubagura inyuma yo kumuta mu kazu ka sugumwe. Ico kibondo kikaba catabawe n'ababanyi bashoboye kukirokorera ubuzima. Silence Nzisabira yagirizwa ku kabi akaba yaciye ahagarikwa n'abajeje umutekano mu ntumbero yo kumugira ko amatohoza. Umubyeyi w'uwo mwana akaba asaba inyamiramabi gukora amatohoza neza kugira ngo Silence Nzisabira atekwa ko ako kabi ashikanwe imbere y'ubutungane.
Tugushimire George Nimenya mu makuru avugwa mu mibano kandi kuri Radio Inzamba. Abavyeyi barereye ku ishure ryisumbuye ry'akarorero rya Makamba hamwe n'abaregwa barihutsa inyuma yaho imbonerakure zari zimaze amezi arenga 5 zihakorera imyimenyerezo ya gisirikare haraheze indwi irenga izo mbonerakure zimure ku kibuga c'umupira citiriwe Moise Petero Nkurunziza. Inkuru tubaza Karine Dusabe.
Nkuko bivugwa na bamwe mu bavyeyi barereye ku ishure ryisumbuye ry'akarorero rya Makamba ngo barashima ingingo yo kwimurira ku kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe Petero Nkurunziza kiri mu zone Gisenyi komine ya Makamba. Ubwo gwaruka rw'imbonerakure rwari rumaze iminsi rugisibije, bakavuga ko amezi arenga 5 izo mbonerakure zari zihamaze mu myimenyerezo ya gisirikare vyari vyahahamuye abana. Aho ngo bamwe mu bana uretse ko ivyigwa vyahungabana ngo bari basa n'abahamutse kubera iyo myimenyerezo yaba ijoro n'umutaga bikababuza kuruhuka kugira bitegurire ivyigwa bukeye. Ivyo biremezwa kandi n'abana biga kuri iryo shure aho bavuga ko iyo myimenyerezo yaba ijoro n'umutaga imbonerakure zifise ibikoresho bikoze mu biti bimeze nk'inkoho bigatuma bamwe bahahamuka. Izo mbonerakure mbere ngo ni nazo zarara zirakizura ku ruzitiro rw'ishure bikababuza kuruhuka, bamwe mbere mu bana bagatiye no kuva mu buraro dortoir ngo baje kwihagarika. Imbonerakure amajana akaba arizo zimaze amezi arenga 5 mu bigo by'iryo shure kuva mu ntango za ndamukiza. Umushingamateka Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihahe ho mu ntara ya Kirundo akaba ariwe yarungitswe na CNDD FDD gukurikirana ivyo bikogwa.
Karine Dusabe urakenuye na wewe makuru ajanye n'inkino nayo imigwiru nani na Dinamo niyo yaraye ironse uburenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma kw'igikombe citiriwe Intwari. Urunani rwatsinze gworohewe umugwi wa Brothers wo mu cankuzo ku manota 3-61. Ni urukino Marc Ngezaho yasubiriye kwerekana ko ariwe nkingi y'urunani nkuko muri ayo manota yose yatsinzwe n'urunani uwo mukinyi wenyine yatsinze amanota 27 agema inshuro 5 zose amanota 3 nayo tuzigeza urunani ya Landry Ndikumana atsinze amanota 21. Ni mu gihe ku ruhande rwa Brothers team yo mu cankuzo umukinyi Nobel yatsinze amanota 16. Urukino rugira kabiri rwahuje Dinamo na Remesha. Dinamo yatsinze amanota 36 kuri 62. wita Mamadou Diome wa Dinamo aturuka mu gihugu cha Senegal akaba muri bino bihe biboneka ko yamaze kumenyerana na bagenzi we kuko yatsinze amanota 16 ku ruhande rwa Remesha umukinyi Edi Bakajika yatsinze amanota 22 wenyene. Imigwi ya Dinamo n'urunani niyo izocikina ku munsi wa gatanu w'indwi iza urukino rwa nyuma arigo finale igikombe kigira gatandatu cyiganwa gitiriwe Intwari. Ni igikombe Dinamo imaze gutwara inshuro zitatu, urunani inshuro zibiri, mu nkino rero 10 ziheruka guhuza iyo migwi urunani rwatsinze Dinamo inshuro 9. No kuna makuru ingino duchie tu sozererako amakuru twariko turabashikiriza shimire mwese mwateze yombi shimire bagenzi wanje bamfashije kuyatorokanya ndabashimire kandi ndabifuriza kugira weekend nziza. Edi Claude Nazwe nijereko ndabashikiriza aya makuru nkaba ndabasezeye nahuta.